turashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 z'ijwi rya Amerika. Ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikiriza na Joy Diana nini nahazwe. Mu Burundi namashinga mateka yemeje kuri uno wa mbere abagize umurwi w'igihugu jeje agateka kazi na muntu bashasha senyige hashu mupfunyapfunya.
Icyo nifuza gikuru nuko ibintu bijyanye n'agateka kazi na muntu byo kubahirizwa hose, umwene igihugu ari we wese akumva ko atunze atunganiwe, niyo ari umuntu umwe agateka kazi na muntu kahungabanye biba ari byinshi.
Uyu ni Sixta Vignini Muraba yongewe manda yindi yo gutwara CNDH mu rwego rw'igihugu jeje agateka kazi na muntu mu gihugu cy'u Burundi. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yasavye inzego zibishinzwe kugabanya amakori n'amatagisi abanyagihugu bari bamaze iminsi bemeza ko ayo matagisi abavuna. Intagondwa za Al-Shabaab zamirira kure amakuru y'uko zoba ziri mu mishikirano na leta ya Somalia. Prezident wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari muri Mexique, ikibazo cy'abimukira ibihumbi n'ibihumbi baza muri Amerika mu buryo bw'amagendo baciye muri ico gihugu kiri mu vyamujanye. Yo hido ni Diana Makuru se duce ku masonga ni mukanyi sase muri hafi ya maradio yanyu. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru ya Treka tuyahere muri Brazil, abantu barenga 2,200 bamaze gutabwa mu mvuto kubera gukora ibitero ku nzego z'ubutegetsi bindi na Thomas Kamirindi.
Bakoze iryo bara baritwaje inkubo zo mu bwoko bwa AK-47 bakoreye ico gitero muri leta iri mu manuko yitwa Edo, nkuko amakuru yatangajwe n'ibiro vya uramatari abivuga. Abapolisi batangaje ko hari abantu barashwe igihe ico gitero caba. Abategetsi b'iyo leta bavuze kandi ko umwe muri abo bantu 32 bandirujwe yashoboye kwigobotora abo bagizi ba nabi.
Ijwi rya Amerika mudutunge mutuburane. Murumva ko inkuru twari dusavye muhinga bw'ivyuma atariyo baduhaye, muradutunga ivyuma biratugoye. Tuhere muri Nigeria, Frederic Ngundikije mwari mumaze kumva ko ariko aratubwira ivyo bitwaje ibigwanisho banyuruje abantu 32 bari mu kibanza bategereramwo gari ya moshi. Frederic Ngundikije.
Bakoze iryo bara baritwaje inkubo zo mu bwoko bwa AK-47 bakoreye ico gitero muri leta iri mu manuko yitwa Edo, nkuko amakuru yatangajwe n'ibiro vya uramatari abivuga. Abapolisi batangaje ko hari abantu barashwe igihe ico gitero caba. Abategetsi b'iyo leta bavuze kandi ko umwe muri abo bantu 32 bandirujwe yashoboye kwigobotora abo bagizi ba nabi. Ico gitero kibaye inyuma ibindi vyinshi bimaze iminsi bibera mu bice bitandukanye vya Nigeria. Umutekano muke urangwa muri ico gihugu ushobora kubangamira amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu kwezi kwa kabiri. Muri iki gihe igikorwa co kurondera abo bantu banyujwe kirabandanya nk'uko abajejwe umutekano babitangaje.
Mu gihugu ca Brazil naho abantu barenga 2,200 bamaze batawe mu mvuto kubera gukora ibitero ku nzego z'ubutegetsi. Thomas Kamirindi.
Ejo ku cyumweru abayoboke b'uwahoze ayobora Brazil Jair Bolsonaro bigabije ingore 3 z'inzego z'ubutegetsi bwo hejuru, iy'umukuru w'igihugu, iy'inteko ishinga amategeko, n'iy'urukiko rw'ikirenga. Baramenagura, barasenyagura. basha kagaku jisirikare jikuro President Luis Lula no gusubizaho Bolsonaro. Ntibemera ko Bolsonaro yatsinzwe amatora yabaye ku itariki ya 30 y'ukwa 10 gushize. Nyuma yayo ndetse nabwo bari bigabije imihanda barayifunga bimarinisi. Guverinoma ya President Lula yatangaje ko igomba gukora ibishoboka byose kugira ngo irengere demokrasi kandi ku butabera bugomba gukora akazi kabwo. Ministri w'ubucamanza Flavio Dino avuga ko ibyabaye ku cyumweru ari ibikorwa by'iterabwoba n'umugambi wo gukora kudeta. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru yasobanuye ko inzego zibishinzwe zatangiye gukusanya ibimenyetso no guhiga abateye n'ababishyuriye bisi zabagejeje mu murwa mukuru Brasilia. Bamaze guta muri yombi abarenga 1,200.
Ijwi ry'Amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye mu rw'intagondwa rwanyu ubutegetsi muri Somalia. Al-Shabab wahakanye amakuru avuga ko uri mu mishikirano na leta ya Somalia. Mgenzi wanje Frederic nkundikije turi kumwe ku murongo wa telefone. Frederic, uwo murwi wabivuze ushingiye kuki?
Wakoze Diana, uyu murwi ucumbitse mu gihugu cya Somalia wahakanye ayo makuru inyuma yaho icyo gihe cy'umushyanzi w'igihugu cya Somalia ajejwe kwitana nasi atangarije ko bubaye bwa mbere uyu murwi usaba kuganira na leta ya Somalia. Umutegetsi mukuru uyu murwi nari bajejwe gutangaza amakuru ku giti cyawo yatangaje ko atabiganiye bikubira hagati ya leta ya Somalia n'uyu murwi. Ku munsi wa gatandatu icyo gihe cy'umushyikiranganji wa Somalia ajejwe kwibona abansi Abdifata Kasima yabwiye abamenyeshamakuru ari ku murwa mukuru Mogadisho ko Al-Shabab wasabye gutangura ibiganiro na leta ya Somalia yamara ko hari imice ibiri muri murwi. Yavuze ko mu banywanyi ba Al-Shabab harimo abanyamahanga bateye igihugu ciwe batagira uburenganzira bwo kuja mu biganiro. Yavuze ko ikintu cyonyine bari kuriwe kugira ari ugusubira iyo baje bava. Kasima yavuze kandi ko leta ya Somalia yiteguriye kubakira mu gihe bo kwishikana bagashyira igwanisho hasi bakemera gusubizwa mu buzima bwa gisivile. Yavuze ko mu gihe batobyemera igisirikare cy'igihugu kizabatuza.
Frederic nkundikije urakenuye ino nkuru ivunaguye imbere ko tushatuje mu karere k'ibiyaga bigari. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden ari mu rugendo rw'iminsi ibiri muri Mexico. Ikibazo kimwe mu byamujanye ntica bimukira ibihumbi n'ibihumbi baza muri Amerika mu buryo bwa magendo. Ibindi kuri ino nkuru murashobora kubisanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu ukom andi makuru y'ijwi ry'Amerika atandukanye murayasanga kuri YouTube yacu, Instagram na Facebook ariyo VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Mu karere k'ibiyaga binini duhera mu gihugu cy'u Rwanda, Perezida w'ico gihugu Paul Kagame yasavye uno munsi inzego zibijejwe kugabanya amatagisi abanyagihugu bamaze igihe binumira. Ivyo yabitangaje arahiza President Mushasha w'inama nshingamateka. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa yakwirikiranye ivyo birori vyabereye mu ngoro y'inama nshingamateka i Kigali mu Rwanda.
Hari ku nshuro ya mbere umukuru w'u Rwanda Paul Kagame asaba inzego zibishinzwe kugira icyo zikora kigaragarira rubanda ku ngingo ijyanye no kugabanya imisoro. Yavuze imisoro muri rusange nta kigero runaka yabishyizeho. Harimo umuhango wo kurahiza umuyobozi mushya ukuriye inteko ishingamategeko umutwe wa Sena, Bwana Francisco Xavier Kalinda. Perezida Kagame yavuze ko amaze iminsi yumva abaturage bijujutira imisoro, yibutseho bireba ko kwitumbagiza itabi inzira yo kuyibona ihagije.
Imisoro ntigabanuka, ahubwo rimwe na rimwe yabigize neza iriyongera. Ntabwo bivuze ko gukomeza imisoro, ntabwo bivuze ko kuremereza imisoro ari byo biguha imisoro myinshi. Kandi hari ababishinzwe, hari ababizi bashobora kubyiga bakaduha uburyo twashaka igisubizo kuri ibyo ngibyo tudafite n'icyo dutakaje.
Uretse iki kibazo cy'imisoro, Kagame avuga ko abazi iminsi yumva rubanda bayinubira, hari n'ibibazo byo gutwara abantu n'ibintu hirya no hino mu gihugu bigihangayikishije uburangare bwa bamwe mu bategetsi batuma abaturage bakomeza kumutura uruhuri rw'ibibazo bimaze imyaka n'imyaniko n'ibibazo byo kudatanga serivisi uko bikwiye. Perezida Kagame yaburiye abo bireba ko yiteguye kugira icyo yakora ku giti cye igihe bananirwa kubahiriza ibyo ababwira.
Ku ruhande rwanjye kigomba gukorwa kugira ngo ibintu bihinduke, nzabikora ibintu bihinduke. Kigomba gukorwa kimwe na accountability. Ndaza kubaremerera kuri icyo kintu cya accountability. Ndaza gutuma buri wese utayitabira yumva imvune yayo.
Ikibazo cy'imisoro cyakunze kumvikana nk'umutwaro uremereye abatari bake hirya no hino mu gihugu, na hari n'abahitamo kwimura ibikorwa byabo by'ubushabitsi bakabijyana mu bindi bihugu cyane bituranye iby'u Rwanda, Repubulika ya Centrafrika, Malawi n'ahandi, kubera imisoro bavuga ko ibabereye umuzigo. Aba ni abakunze kwinubira imisoro mu bihe bitandukanye.
Bari kwijuruta abaturage rwose.
Bavanywe watu n'igihugu tuzagihunga. Tiyo misoro y'ubutaka ngo soye inzu bamwo tuzimuka.
Umujyi uraza gusigara uwo guturwa gusa mu gihe Leta iri gushyiramo imbaraga nyinshi yubaka ibikorwa remezo ngo aba bantu bacuruze. Urabona amasoko ari gusigara nta bantu bayarimo. Abacuruzi bakagombye kuyakoreramo bari kwigendera.
Imisoro nayo hari ikibazo kuko izamuna imisoro ikakwaka mpa mpa mpa. Ni nko kumva mpa mpa. Ariko ntireba ngo ivuge ati se uri kuyabona.
Rero nuko uvuga ati bagabanyije imisoro abantu bakongera bakisanga iwabo. Ariko mu gihe ibintu birikomezwa n'imisoro bigiye muri Kongo.
Imwe mu maturufu yarashyize imbere mu matora ya 2017 ubwo yamamarizaga umwanya w'umukuru w'igihugu Bwana Frank Habineza ukuriye ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda, yagaragazaga uburemere bw'ikibazo cy'imisoro. Kuri iyi nshuro Perezida Kagame yamushimiye aho yababaraga yabibwiye ijwi rya Amerika.
Rwose abivuze neza cyane, numva ndishimiye ko kuko twabisobanuriye. Murakusobanurira nk'abamotari ati ufite umusoro w'iki w'iki wahawe n'umumotari ushobora kukubwira n'undi muntu akakubwira w'amakara akakubwira ati imisoro yabaye w'igiti w'uyu mufuka we w'amakara afeti yabaye myinshi cyane abantu bireka abayobera. Rero iyo ubutaka yo urabizi ko biracyari ikibazo n'ubundi. So nishimiye ko Perezida wa Repubulika abigaruseho kandi akaba abihaye umurongo. Natwe uko twavugaga ntabwo twanga imisoro rwose. Afite icyo tuvuga ati imisoro ibaye myinshi cyane yica umusoro niyo principe. Ni ukuvuga iyo ibaye myinshi abantu bararibwa kuyishora none bagatangira kuyikwepa.
Bwana Habineza yemeza ko nyuma yo kuba umukuru w'igihugu yagarutse kuri iki kibazo akanagitangaho umurongo batazahwema guhoza ijisho kwishyirwa mu bikorwa ryacyo.
Perezida Repubulika afite slogan ivuga ngo imvugo niyo ngiro. Ubwo dutegereje kumva yuko ivugo iba ingiro ibyo yavuze ko babishyira mu bikorwa.
Muzabikurikirana mute?
Tureba ifite ubwo tukurikirana, tuzaza kuba tukurikirana aho tuganira n'abaturage ku munsi ku wundi kandi nabaganira n'abaturage ariko turanareba impact y'ibyo iba byavuzwe uko bishyirwa mu bikorwa. Ntitubona ko ari ibintu byiza bintu ko tuzongera tubishimire, ariko ntitubona bitahindutse n'ubundi tuzongera tubisubize muri manifesto.
Hari n'ibindi bibazo Perezida Kagame yagarutseho anamaze iminsi yibandaho, ni ibirebana n'imibanire hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kubireba Kongo ijambo yongeye kurivuga ubugira gatatu mu rurimi rw'Icyongereza. Perezida Kagame yongeye kumvikana ubugira gatatu yikoma amahanga ko yirengagiza ukuri ku mibanire y'ibihugu byombi. Yavuze ko no kugeza ubu u Rwanda rukomeje kwakira impunzi z'ivi Kongo, nyamara byagera ku mahanga gafunga amaso. Yavuze ko u Rwanda rutazakomeza kwikorera imitwaro ya Kongo. Hashize iminsi u Rwanda bere ku isonga rutungwa agatoki n'ibihugu by'amahanga kugira uruhare mu bibazo by'umutekano muke bibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rushinzwe gutera inkunga umutwe wa M23 narwo ntiruhwema kubyamaganira kure, rukavuga ko Kongo ifasha umutwe wa FDR rurwanya. Kugeza ubu Sena y'u Rwanda iyowe na Bwana Francisco Saveri Karinda yatowe kumuza ndengo y'100% ibidakunze kubaho mu matora y'u Rwanda, nawe yatanzwe na Perezida wa Repubulika. Yizeje imikoranire myiza.
Nanjye ndagira ngo mbizeze ko icyo cyizere ntazagitatira. Mu mikorere yanjye kandi nzaharanira gufatanya n'inzego zose z'igihugu cyacu kugira ngo dushobore gukomeza gukorera Abanyarwanda no kubateza imbere.
Mu 2015 Karinda yatorewe guhagararira u Rwanda mu nteko ishinga amategeko y'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba. Ageze kuri uyu mwanya asimbura Bwana Augustin Iyamuremye weguye kuri uyu mwanya mu mwaka w'2022 ku mpamvu z'uburwayi. Eh, bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Eric bagira ubusa tugukengurukire mu gihugu cy'u Burundi, naho inama ishinga amateka yemeje huno munsi abagize umurwi w'igihugu jeje agateka kazi na muntu CNDH mu mfunyapfunyo Sixte Vigny ni muraba yarasanzwe atwara uyu mugwi, niwe yasubiriye kwemezwa nk'umukuru wawo. Mugenzi wacu Eloge Urikaneza adufitiye inkuru irambuye.
abagize mu rwego y'ubujurire rw'agati y'akazi na munsi n'idahash nubwo bataje guserukira ubwoko ko cyangwa igitsina bemezwa hakurikijwe amoko n'ibitsina kuri uyu wa mbere hemejwe abaturuka mu bwoko bw'abahutu batatu hamwe na babiri mu bwoko bw'abatutsi site binyine muraba yaramaze imyaka ine yatwara mu rwego yasubiye kwizerwa ku majwi 116 ku 116 y'abashinga amateka bari mu ngoro y'amakoraniro mu kigobe mu buraruko bwa Bujumbura n'abatumye icegera ciwe ya Nakrenzo habonayo yemezwa ku majwi 87 n'umupaso ni konsolate Imana yatowe nk'umunyamabanga yaronse amajwi 96 aba bantu nibo bagize ibiro byo mu rwego rw'igihugu bujeje wagati y'akazi na muntu Jacques Nshimirimana na Nezimfati Imana bemejwe nk'abakomiseri mu rwego
Docteur Nemaraba Sixte Vini, Président, Monsieur Habanayo Anate, Vice-Président, Madame Harimana Consolate, Secrétaire.
Ahereje kwemezwa umukuru wa CNDH agiye kurongora umurwi mu yindi myaka iri imbere yabwiye amenyeshamakuru bari ku nama nshingamateka y'u Burundi mu gisagara cy'ubutunzi icyo agiye kwihatira gukomeza akora Sister Vinyini Murava
Icyo nifuza gikuru nuko ibintu bijyana n'agateka kazi na muntu cyo kubahirizwa hose umwene igihugu wari we wese akumva ko atunze atunganiwe tukamenya ko niyo ari umuntu umwe agateka kazi na muntu kahungabanye bibari byinshi tukagirageza ko umuntu wese muzi akora inzego zitandukanye z'igihugu abari mu mashyirahamwe bo kwama bitwararitse iby'agateka zina muntu mu ngingo bafata no mu bikorwa bakora hanyuma mu kurangiza icyifuzo nyamukuru nuko Burundi bwo bakarorero mu by'agateka zina muntu haba muri Afrika haba ku isi yose kugira ngo iyindi migwi ijejwe agateka zina muntu ize kwigira mu Burundi canke abaritwe tugenda kuyereka karorero
Asha niko yagize yarongoye ishyirahamwe ry'igiteka rihanye agateka kazi na muntu rikorera mu mahanga avuga ko afite umwizero kw'izi mukuru wa CNDH yijeje abantu bazobishitsa yabisiguriye ruya Amerika kuri telefone yisunze uturorera tanga hano
Usha muri iteka bwa menda goma mvuga yuko ko nezerewe kubona yuko bamwongeye ikiringo turaze imyaka ine yarake karakora sinubanga yahinduye zishi mugabo uri kuraraba nukuri byarahindutse uko n'imiburi y'uru turashobora gusoma raporo bakayishyira ku isi abantu bakayibona cyangwa tukaronka n'izo kopi aha ndiko mvuga ngereranya uwo yasubiriye kugira uronke raporo wabanza kwandika ikete akabona ko ayigwa nuko atari kumwe iki nacyo ni uko mvuga ngo ndashima kubera bamwongeye ni uko muri iyo minsi iheze yaragize intambwe ararondera abatwara amashyirahamwe ndazi abatwara amashyirahamwe shika 5 akorera mu mahanga ko twagiranye inama tukamushyikiriza ibyiyumviro ni cyiza iki nacyo turabona yuko yarasubiye kuri stati a aho twovuga yuko ni intambwe iboneka ko icyabaye hari n'ibindi byerekana ko yagerageje kumaze kubona ukuntu bamuteye ubwoba muri ukuntu n'amashinga amateka yamuteye ubwoba ku kiganiro yagize bike ashyiramo mu byo dukora naho tudahuza ibiharuro arabona ko ibyo tuvuga tusavuga busema atarira busema biba bihari rero mu ishyamba ry'iteka turafise icyo cyizere yuko ibyo yiyemeje ashobora kubishyika kuko yarabitanguye yaratubwirishije amanama twagiranye amanama ni intambwe turabyizeye ejo cyangwa hirya y'ejo tuzomwitabira nk'uko twamwitabiye n'imbere atari bwabishyire ahabona navuga rero ko muri iri teka dushima kandi twizeye yuko uwo mugambi yihaye ashobora kuzowushyika
ni muraba yatorewe ikindi kiringo cyo kurongora mu rwego rw'igihugu bujeje wagati y'akazi na muntu avuga kandi ko bazokora ibishoboka byose kugira abarundi n'abamu Burundi bazokuyumvemo mu rwego wiwe kurusha
amategeko ni yayandi nyene ni ukugerageza kwama uri kurakora kugira ngo umuntu wese yiyumvemo umugwe kuko udakoze cyane ngo abantu babone ibikorwa by'iwawe ntibashobora kukwiyumvamo
abari batanze amadosiye bose hamwe bari 46 uretse amashure nakahise karabwa na cyane cyane kwihweza k'umuntu bari nyankamugayo hamwe n'umenya afite mu gisata cyangwa akazi na muntu hari isungwa kandi n'ubwoko cyo kimwe n'intara nk'uko umukuru w'umurwi wari ujejwe gusuzuma amadosiye abisigura
twatsi rero twisunga iryo tegeko duca dufata ba batutsi babiri tugwiza na gatatu duca turonka batandatu duca dufata ba bahutu nabo batatu tugwiza na gatatu duca turonka abahutu icyenda duca turateranya rero bose duca dutora 15
mu kwa gatandatu ku mwaka w'2021 mu mpera mu rwisende hatu wasubijwe statu a ni gipimo cya mbere cyiza gihabwa imirwi ijejwe hagati y'akazi na muntu mu bihugu icyo gipimo wari wagitakaje mu 2018 inama y'agateka kazi na muntu yagukomoreye iryo teka yavuze ko habaye impinduka nyinshi ziganisha ku kwigenga k'uwo murwi wari wagirijwe gukorera mu kwaha k'ubutegetsi na cyane cyane mu kudasokorora ururimi ku mabi yabaye inyuma y'imvururu n'injyane zakurikiye imyerekano yo kwiyamiriza ikindi kiringo chate imari chanya kugendera President Pierre Nkurunziza mu mwaka wa 2015 nkuko ibyizo nshingiro ribitekanya amazina yabemejwe ni namashinga mateka carungikirwa umukuru w'igihugu maze yazoce yasohora ingingo ibage na mabanga yabo eroje uri kaneza ijwi rya America.
Hello je wili kaneza tugukengurukiye tukivuga ku Burundi amashamwe yahawe urenganzira bwo kurungika abakozi mu bihugu byo hanze birimo n'ivyabarabu nka Arabia Saudita ariteguriye kurungika abakozi barimo abagore n'abakobwa guhera mu ntango z'uno mwaka 2023 tiarive ndayishimiye.
Kuri uyu wa mbere abadandaza batandukanye bavuye mu gihugu cya Arabia Saudite baje mu Burundi bari kumwe n'abajeje imigenderanire n'ayandi makungu kuraba imyiteguro igeze ndetse no guheraheza ibijanye n'amasezerano yo guhanahana abakozi biciye mu mategeko. Patrick Gacukuzi arongoye ishyirahamwe Kora Recruitment Company ari naryo ryagendewe n'izo ntumwa ririmo yahawe uburenganzira na leta y'u Burundi bwo kuronderera akazi abakozi kubategura no kubarungika mu bihugu byo hanze. Arasigura uko biteguriye kurungika abo bakozi.
Igikorwa twazindukiye kuri uyu munsi cyari cyo kwakira delegation ivuye mu gihugu cya Arabie Saoudite kugira turamenye neza dushobora gutangura akazi byihuta. Turizeye akora recruitment company yuko tugiye kugira uruhara rutari ruto mu kugwanya ubukene no mukongerereza no vuga amaroveni y'umuntu yumwene gihugu.
Patrick Gacukuzi asigura kandi ko biteguriye kwitaho umutekano wabo bakozi hamwe no kubahiriza agateka kabo.
Igikuru muri byose nuko umukozi ava ngaha azi neza akazi agiye gukora, umukoresha wiwe adresse telefone, nta n'umuntu ushobora kwemera kugenda adafite smartphone adafite izi telefone zijya kuri WhatsApp. Arafite amasaha ategerezwa kuba ari connecte. Amategeko y'akazi abagenga n'amategeko international abemerera umunsi wo kuruhuka mu ndwi. Arafite amasaha batarenza gukora ku munsi.
Ku bijyanye no kurungika abo bakozi hari imyimenyerezo baronswa irimo kumenya gukoresha amamashini atandukanye yaba yo kumesa n'ibindi. Umukenyezi Aisha Kiemawa ari mu bariko barabaronsa inyigisho.
Kera benshi hari abo bashemekiza ngaha kenshi ibintu tudashinzwe gukoresha amahirwe. Iyi mashini yo gukubura ikinisha hasi ikabaho iyi ya kafe iteka kafe mashini yo kumesura impuzu amaguru nyene ngene kwatekesha kuyasa kuyabyimya imice hariya nkisa n'iwacu ngene nashobora kubitwarako.
Ayo masezerano agiye gutangura gushirwa mu ngiro muri uyu mwaka w'2023 yo kurungika abakozi hanze yatewe ku igikumu mu kwezi kw'indwi k'umwaka w'2022 uheze hagati y'u Burundi na Arabia Saudite. Albert Shingiro umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu yamenyesheje ko icyatumye batangurira mu bihugu by'abarabu ari uko abarundi benshi birukira ibyo bihugu kuronderera y'ubuzi borohegwe.
Dutanguriye muri ibyo bihugu by'abarabu kuko ari byo abarundi benshi baguma bajyamo kurondera akazi. So kugira ngo umurundi yifuza gukora hanze ku by'ukuri ntihabe intambami kandi hazoba hariho inzego zijejwe kubegeranya zikaba inyigisho zijanye n'akazi bagiye gukora kandi zikaba n'inyigisho ingene rijya bihugu bibayeho kugira ngo bashyiseyo ntibazashyikeho bagira ingorane.
Ayo masezerano yerekana ko abakenyezi n'abakobwa bazi imbere nk'uko Albert Shingiro yabitangaje.
Ya masezerano cyane cyane araba abakozi bato bato kino kwitare zuvuriye aba bashiki bacu bagenda gukora mu mazu hariya ibyo kurajya abana gukora mu mazu isuku n'ibindi. Iyo ndamasezerano ya mbere. Amasezerano ya kabiri na yaraba le metier ntonto nkizi z'abakora amamodoka, abafundi b'inzu, abatera ibiti, abatera amashugwe.
Naho bimeze uko amwe mu mashyirahamwe akingira agateka k'abakenyezi nahengeshanya kuvuga ko abakenyezi n'abakobwa bashobora gukorerwa amabatandukanye muri ibyo bihugu. Maitre Imakire Hunja arongoye urunani rw'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano kuri mikro y'ijwi ry'Amerika.
Abagore n'abakenyezi barashowe muri urwo rudandaza atamategeko abakingira, barafashwe nk'ibinyamaswa, baradandajwe, barakorewe amabi yose ahanwa n'amategeko mpuzamakungu kandi barungitswe n'igihugu. Mvuga igihugu kuko ababikoze ari amasosiyete bari barashinze ari abarungitse ukugene bashitseyo harimo uruhara rw'inzego za leta hari habavuyeyo hari habatashe barahindutse batakira abantu ariko nta ngingo ya leta nimwe kubakorera ibyo byaha bigezwe bahana
umushikiranganje ya Robert Shingiro arahumuriza abafise bene ayo makenga aramenyesha ko Burundi buzobandanya gukurikiranira hafi abakozi bazoba barungitswe mu kazi
turafise userukizi muri Arabie Saoudite ubwo serukizi rero buritaho abo bashiki bacu baragize ingorane ugize ingorane ahegereye aragenda akabitura kandi aho bishoboka barabafasha nabuze yuko abagenda gukora muri ibyo bihugu bazogenda bakingiriwe n'amategeko ibintu bijanye n'agatega kazina muntu bizaba bikingiriwe ku buryo umukoresha azohirahira ngo abakoreshe ibitari muri kontra ashobora gukurikiranwa n'ibyo bihugu
abo bakenyezi baserukira abandi mu mashyirahamwe yigenga basaba ko leta y'u Burundi yoba maso kugira ngo ibyo bihugu bitazokoresha ayo masezerano mu gukandamiza abo bakozi bazoba barungikiwe nkuko biri muri raporo y'igipolisi cy'u Burundi mu kiringo c'imyaka ibiri yabanjirije umwaka uheze abagore n'abakobwa b'abarundikazi barenga 200 baramaze kugarurirwa mu bihugu bitandukanye bya Afrika y'ubuseruko bajyanywe mu bihugu by'abarabu nkaho mani mu buryo buciye ku bijyanye n'amategeko leta y'u Burundi igasigura ko intumbero yo gushiraho amategeko ari korohereza bifuza kuja muri ibyo bihugu biciye mu nzira zemewe Thierry Vendayishimiye ijwi ry'America i Kigali
muri Republika ya Demokarasi ya Kongo naho mu gisagara cha Uvira amashuri mato mato afashwa na leta abari mu babo bahagaritse kwigisha no munsi kugira ngo bishuze leta amafaranga ibaheraniye Vedaste Ngabo abandanye no nkuru
aho twagiye tunyura henshi ku mashuri ya leta abanyeshuri nkibize kubera abarimu bahagaritse kwigisha aho ni ngo kuri epe Uvira ndetse na Axio kusaidia ahandi naho abana barimo bakina hanze kuko amashuri yabo yarafunze Uwimana Kitungano Jean Robert n'umunyamabanga wa sendika y'abarimu ikorera mu karere k'uburezi ka Sud Kivu ya kabiri avuga yuko abarimu bahisemo guhagarika imirimo yabo bitewe n'uko leta ya Kongo ibarimo ideni ry'amafaranga 100,000 by'amakongomani
boycotter la rentrée scolaire. Pourquoi? Parce que le gouvernement a donné.
Kwanze kujya gutangira igihembwe kubera ko gouvernement yatanze amafaranga 20,000 by'amakongomani kuri buri mwarimu wigisha mu mashuri abanza. Ariko kugeza ubu tuvugana abarimu babonye ay'ukwezi kwa karindwi gusa. Ni ukuvuga ko mu kwezi kwa munani kugeza uyu munsi hashize amezi 5. Abo barimu batarabona ayo mafaranga kuri izi tariki guverinema ifitiye ideni abarimu amafaranga angana n'100,000 by'amakongomani bamwe mu barimu bigisha mu mashuri abanza basanga leta yari ikwiriye kubaha ayo mafaranga yabemereye kuko imishahara bahembwa ingana n'amafaranga 280,000 ari make ugereranyije n'uko ibiciro byifashe ku masoko yo muri aka karere
iyo ntembwe kenshi ni kuriha amadeni kubera yuko nda kugapokera kagashahara iyo sinarayamaze kumbo ya rasio ibiciro byaraduze ibiharage kigeze ku 2,000 igeze cy'ubufu bw'inyumbati kigeze ku mahera 700 ubigozi bitatu by'ubufu bw'inyumbati bigeze ku mahera 2,000 na tangiye mbere cyane ku 1,000 na James umuryango w'abantu batatu na Jay wa kane rero ako gashahara intambamye ndakabona ko ntigakwiye none namaze kuba kugadakwiye rero zasiri kwibanje n'umushaka wa muke bice bituma ngira ibibazo byinshi mu muryango kuko hariho ibikenerwa ntashobora gukwiriza bituma mbere n'indwara mu muryango zica zibaho nyinshi
iranzuye mable ni umubyeyi ufite abana biga mu mashuri abanza yo muri Uvira kuri we uku guhagarika kwigisha kw'aba barimu abona ko bizadindiza ireme ry'uburezi bw'abana babo kuko atari bwo bwa mbere abarimu bahagarika kwigisha muri Uvira
bo igrefe ndabona ndashingiro ifite kubera ko ibi 2020 bibaye kwaka bari gusaba leta kwibaha ndibaza ko leta yabongereye umushahara ndibaza ko umushahara wabo uri hejuru y'abapolisi ndetse n'abasoda n'abaganga tukabona ko ntashingiro imyigaragambyo cyangwa igreve yabo ifite gusa nyine idindiza nivo z'abana bigatuma abana batiga neza kandi bakica na programme y'umwaka ntibayirangize kuko umwaka urangira bafunga ku minsi 2 y'ukwezi kwa karindwi muri Congo urumva iminsi yose bari gutakaza ntabwo bazayirekipera
Bedasingabo ijwi rya Amerika Uvira
Vedaste Ngabo urakoze ne kuri duce dusozera kwa makuru yo kuri no mugoroba ncuti bakunze mari muduteza biri mwakoze cyane kuri micro mari kumera Jo Diane na Hazwe yakoze Aloise Bigirimana na Ejonyo bari kumwe mu hinga bw'ivyuma twemi ku izina rya bagenzi bacu tubike banuye tubipfuriza kubandanya muranirwa mu byo muri mu byose naho utaha murahajyana hatajyana hararumwase